kuri mikro mandanye kuryoherwa na programme izuri rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamenera i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Niweneza tutimwe sedu utiramanye mwuri kumuna Federica Mundikije. Murundi tukumvikana ya kumilongo migufi ya shotweva kumetiro chumini chenda na kumetiro milongiwe na ziri. Mwanda tulikuli FM ilana kandeni vichu itatu ijwi ya Amerika. Ikaze makuri ya achu yukulisa. Abanyagi wo mu muji wa Uvira mu Seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo biriwe mu myirekano yo kwiyamiriza umuyobozi mushasha wa groupement ya Bijombo.
Igikorwa kibi bahise bakora cyambere nuko twumvise ko abantu batangiye kubamenase mu mihanda ikanisa rimwe bita 37e Cadese bo sinzi ikanisa ryo si ry'ubwoko risengeramo abantu besha amoko atandukanye ariko kubera ko wenda majoriti ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubikanisa rya barisenye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri groupe ya Bijombo mu muji wa Uvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Leta Burundi yashyizeho itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki. Igihugu cya Cameroon kiriko kiragerageza gusubiza amashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Cameroon kiriko kiragerageza gusubiza amashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Hidi Rwema.
Abategetsi muri Cameroon bavuga ko barimo gushakisha uburyo bakura abana ibihumbi mu birombe hafi y'umupaka w'uburasirazuba bw'igihugu. Bamwe muri abo bana bakuye iwabo n'intambara muri Repubulika ya Centrafrica. Kubera urugomo bataye amashuri bajya gushaka imibereho mu birombe. Umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2021-2022 muri Cameroon watangiye kuri uyu wa mbere, kandi minisitiri ushinzwe uburezi bw'ibanze avuga ko abana ibihumbi batasubiye mu ishuri mu karere ko hafi y'umupaka wa Centrafrica. Guverinoma ivuga ko abenshi mu bana bahitamo gukora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Obelede Bumelesa ni meya w'umujyi wa Baturi uherereye ku mupaka, avuga ko intara ye ishaka ko abana bose bahita bava mu birombe bicukurwamo zahabu bakajya mu mashuri. Avuga ko abakuru b'imidugudu hamwe n'abayobozi b'amadini ibaturi basabwe kujya muri buri rugo, mu masoko, mu mirima, muri za kiliziya, imisigiti n'ahacukurwa amabuye y'agaciro, kubwira buri wese ko nta burere mu mashuri ibihe biri imbere ku bana bizaba bimeze nabi.
Urakoze Edi. Leta ifite kibanza y'abatalibani yemeye kureka abanyamahanga bakava muri Afghanistani. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukamusi.
Abanyamahanga 200 bari muri Afghanistan barimo abanyamerika biteguye guhaguruka n'indege i Kabul nyuma yuko uyu munsi kwa kane guverinoma nshya y'abatalibani yemeye ko bakurwayo nk'uko byavuzwe n'umutegetsi muri Amerika. Izo ni zimwe mu ngendo za mbere mpuzamahanga zihaguruka ku kibuga cy'indege i Kabul kuva abarwanyi bakisilamu bafashe umurwa mukuru hagati mu kwezi kwa munani bigatera akajagari mu bikorwa byari biyobowe na Amerika byo guhungisha abanyamahanga 2024 hamwe n'Abanyafuganistani bashobora guhura n'ibibazo. Izo ndege zirahaguruka iminsi ibiri nyuma yuko hatangajwe guverinoma y'agateganyo ya Afghanistani yiganjemo abagabo mu bwoko Pashtun harimo n'abakekwaho iterabwoba n'abayisilamu b'abaheza nguni byatumye icyizere cy'amahanga ku buyobozi burushijeho gucisha make kiyoyoka. Abatalibani bashyizweho igitutu n'intumwa yihariye ya Amerika Zarmaye Khalilzad kugira ngo bareke indege zihaguruke. Umutegetsi wa Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Uwo mutegetsi ntiyabashije kuvuga niba abasivili b'Abanyamerika n'abandi banyamahanga bamaze iminsi baraheze mu mujyi wa Mazar i Sharif kubera ko indege z'abikorera zitemerewe guhaguruka baba bari muri abo bava i Kabul uyu munsi.
Ukubitse mu gihugu cy'u Faransa, imiryango y'abishwe n'iy'abarokotse itero ry'iterabwoba byabereye ku murwa mukuru Paris mu mwaka w'2015 ifite icyizere ku rubanza rwatanguye ejo ku munsi wa gatatu ruzotanga inyishu imyaka 6 inyuma y'uko ibyo bitero bitaniye ubuzima bw'abantu 130 mu mpande zose z'icyo gisagara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Time Ishimwe.
amezi atandatu ataha azagaragaza amaherezo y'abantu 20 baburanishwa ibitero by'iterabwoba byo muri 2015 i Paris mu Faransa. Mu itsinda ry'abagabo 10 bikekwa ko bagabye ibitero byateguriwe igihe kimwe, umwe ni ukiriho. Salah Abdeslam yari mu bantu 14 bakekwa mu rukiko ejo kuwa gatatu ku munsi wa mbere urubanza, aho urukiko rushobora kuzamukatira gufungwa ubuzima bwe bwose. Umutekano wari wakajijwe ubwo abaregwa bageraga mu rukiko rw'i Paris gutangira urubanza ruzamara amezi 9. Abantu 20 bashinjwa kugiraho bahuriye n'ibitero byo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11/2015 byahitanye abantu 130 bigakomerekeramo abarenga 350. Batandatu baracyihishahisha, bashobora no kuba barapfuye kandi bazaburanishwa badahari. 14 bari mu rukiko barimo umugabo bikekwa ko yaba ariwe rukumbi warusimbutse mu bagabo 10 bashyize mu bikorwa ibyo bitero. Salah Abdeslam yahungiye mu Bubiligi yataye ikote rye ry'ubwiyahuzi. Nyuma y'amezi 4 yaje gutabwa muri yombi. Abasivili 180 bafite uruhare mu rubanza, abo barimo n'abarusimbutse n'imiryango y'abaguye muri ibyo bitero. Urubanza rurimo abacamanza barenga 330.
Muri kamera bandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru mu karere ka Afrika iriyaga bina. Muji wa Uvira uri mu Seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu biriwe mu myerekano yo kwiyemereza umuyobozi mushasha wa grupema ya Bijombo. Muri iyo myerekano basenyuye urusengero rumwe rw'abanyamurenge. Ni inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Aya ni amajwi y'umwe mu baturage mu mujyi wa Uvira biriwe mu myigaragambyo yo gusaba yuko abanyarwanda bavuga yuko bita abanyamurenge basubizwa iwabo mu Rwanda. N'imyigaragambyo yanini yari yitabiriwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abavira n'abapfurero. Aho twagiye tunyura, urubyiruko rwari rwafunze ibarabara n'amapine ndetse n'amabuye, urundi nabwo rwari rwikoreye inzugi nyuma yo gusengera rumwe mu rusengero rw'abanyamurenge ruzwi ku izina rya 37e Cadis. Amaduka n'amasoko muri uyu mujyi uherereye muri Kivu y'Epfo yiriwe afunzwe kubera iyi myigaragambyo. Bwana Pole Kabwe, umwe mu baturage bari muri iyi myigaragambyo, yavuze ko bakoze iyi myigaragambyo nyuma y'icyemezo cya Ministre Gisaro Alexi w'ibikorwa remezo ku rwego rw'igihugu na Vice Guverineri w'Intara y'Kivu y'Epfo Fisto Malago cyo ku itariki ya 30 y'ukwezi k'8 kigena Furaka Barure kuba umuyobozi wa grupe ya Bijombo kandi ataratanzwe n'umwami w'Abavira. Uyu Kabarura aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Bamwe mu banyamurenge batuye Uvira bemeza yuko habaye kubahutaza muri iyi myigaragambyo kwamagana umuyobozi mushaka grupe ya Bijombo, kuko igice kinini cy'urusengero rwabo cyasenywe. Ruhanga Alexi ni umuyobozi wa mitwarite y'abanyamurenge muri Uvira.
Igikorwa kibi bahise bakora cyambere nuko twumvise ko abantu batangiye kubamenase mu mihanda. Ikanisa rimwe bita 37e Cadesse bosinzi ikanisa ryo si ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye, ariko kubera ko wenda majoriti ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa rya barisenye ibintu byinshi ibikoresho byabo babipiye ibintu byinshi byangiritse n'abantu hirya no hino bagiye babamenase, abandi babwirwa amagambo mabi yo kubatera ubwoba babatuka ko ari abanyarwanda bashaka kubambutsa kubambutsa iwabo nk'uko babivuga.
Moyizeri Bakari ni umuturage w'umunyamurenge utuye Uvira, asanga hari uburangare bwa leta kuba basenye urusengero mu gihe hari abandi banyamurenge bagiye bahigwa kandi inzego z'umutekano zihari.
Twebwe iki dutangaje ni ukubona leta irebera aho bikorwa hirya no hino imihanda y'abanyamurenge yasenywe, bavuga ngo nta barabara rihari ryo kubarozayo, bakavuga ngo bafite effectif nkeya, ariko hano ni muri meri n'ahantu hatuye amoko atandukanye, abanyamurenge, abafurera, abavira, abashinandi moko n'amoko ibihumbi batuye hano Uvira. Ariko wagashira amasaha abiri ikanisa riri gusenywa, risenywa n'abasore bazwi, risenywa n'abasore bahamagawe n'abantu bazwi, ariko ntihagira icyo leta ishobora gukora. Yatumye abapolisi batatu mukanya gatoya abasore barongera bagaruka. Twifuza nuko leta ishobora gufatira biriya bintu mu koko kwayo igahesha abanyamurenge umutekano.
Gusa umuyobozi wungirije wa gisirikare mu karere ka Uvira General de Brigade Mbanza Joseph hamwe n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira bagerageje gusaba bigaragambya gufungura ibarabara no kudahutira abaturage b'abanyamurenge. Uyu muyobozi yagerageje gusobanurira urubyiruko ko nta muhango wo kwimika umuyobozi wa Bijombo wabayeho kwa ahubwo ari ibihuha. Amakuru service Bukavu kuri Bijombo nta kuri kurimo. Abantu baravuze baratekereje, twebwe nk'abashinzwe umutekano na administrateur wa territoire nta rupapuro rw'umuntu wagizwe umuyobozi wa Bijombo twari twabona.
Ama nani administrateur wa territoire yapata karatasi?
Mu itangazo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwasohoye kuri uyu wa kane bwahakanye amakuru y'ishigo ry'umuyobozi mushya wa groupe ma Bijombo. Bamwe mu banyamurenge bavuga yuko iyi groupe ma Bijombo umwami wa Vira Lenge Rampa Rome yayaye kabarurese basonura mu bwoko bw'abanyamurenge kuyobora mu mwaka w'1969, ariko kuri ubu ababira bavuga yuko atari umuyobozi wayo kuko atavuka muri uwo muryango w'ubwami. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Turagushimiye Vedaste. Mu Burundi naho leta yashyizeho itagisi rishasha ku modoka n'amapikipiki. Iyo tagisi riva ku 10,000 rigashika ku miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Ikigo kijejwe utoza amakori n'amatagisi Uber gisigura ko iyo tagisi ari irigenewe gusanura amabarabara yasambutse kubera ibyo byuma byunguruza abantu n'ibintu biyacamo. N'inkuru y'umumesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Cavere niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganje ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka. Ubushikiranganje bw'ikigega cya leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasa na amabarabara ari mu gihugu. Standing enda kumana umuvugizi wa Uber ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa ningena ngana.
Ngende ishwa ifise amapina 2 ni motel iriha 10,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ingendeshwa ifise amapina 3 iriha amafaranga 20,000. Ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga afere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imotel. Nk'imodoka ifise ivyo bita CC 2,000 izoriha amafaranga 50,000. Imodokari ifise CC kuva ku 2,000 gushika ku 3,500 izoriha amafaranga 100,000. Imodokari ifise amasese 3,501 gushika ku 4,500 izoriha amafaranga 10,500. Imodokari zifise amasese arenga 4,500 zizoriha amafaranga 1,000,000. Imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga 100,000.
Kubafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye Ijwi ry'Amerika kwayo mafaranga ari umurengera.
Sinayakiriye neza cyane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba akayagabanya kuko ari amahera agiye muri leta. Ibyo ntangorane mugabo uburyo dufate ho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 umwe kuko ubukene ubune nabwishi unavugira turonko nama era ya madresema usanga bigorana.
Nugende simodoka novuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twa dusanzwe turi ha kuyo dusanzwe turi ha turondera ama document ama taxi nibindi. Ni nkuru uhombo kuri twebwe ni nka maheraje kutunanira gose kuri ha.
Kubwabo igikogwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cabo ahubwo ni ca leta. Bavuga ko nibiciro by'ibindi bintu byankenegwa nk'ibiribwa nibikoresho by'imodokari bizoca biduga.
Mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka ama pièces de rechange kenagi gitoro kugira tukironke biragoye ibindi byo mu buzima busanzwe bifungurwa n'ibindi byaraduze. Urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi ko ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Nta buryo twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu, ehe n'ico gitoro nta n'ico turonka, ehe ako gasukari ntikaboneka, aho simvuze ibinyobwa vya Brarudi, ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda.
Ikigo Uber coco kiragabisha kutazoriha iryo tagisi riri hagati y'10,000,000 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa. Standing enda kumana umuvugizi wa Uber.
imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashirahamwe mpuza makungu ari ngaha mu gihugu atazoriha be n'iryo tagisi ahubwo ico ikigo Uber cihutira no gushira mu ngiro iri tegeko inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocaja ko amande ya 50% y'amahera aya nyene twavuze
ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tumutse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika y'Amerika i Washington DC mu kirone mu Kinyarwanda. Abanyagihugu bakora iki kugira ngo bagabanye canke birinde indwara zimwe zimwe kandi bongere babungabunge amagara yabo? Muganga Gerard Ndayizamba akorera mu biro byo mu Bufaransa yanonosoye ibijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni bibungenze aratubwira bimwe mu bintu byo kwitwararikwa cyane cyane muri bihe by'indwara z'ivyaduka na muganga Joseph Nyandwi akorera mu bitaro Kira i Bujumbura mu Burundi yanonosoye ibijanye n'indwara ya diabete indwara y'isukari aratubwira bimwe mu bimenyetso byayo bya mbere uburyo bwo kwirinda cyane kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu nka byose byo ku isi n'u Burundi burimo muganga Gerard Ndayizamba aratangura atubwira ukuntu igikorwa cyo kwitaho amagara y'abafasoni ajejwe cifashe mu bitaro akoreramo hamwe no mu Burundi
ibitaro bikoreramo bifashe neza kubera ni maternite bita maternite ni gotu wa mvuga iri muri zi muzambere ariho ya mbere ya kabiri n'iya gatatu ya gatatu niyo ishobora gufata bakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu iyo maternite nkoramo rero irafite ubuhinga ni n'abakozi bakwiye kugira dushobore gukora ubuhinga bwa none
igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute hoba hari ibyahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cadutse cha corona virus birashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muri wonka igitigiri cyabo kibagabanuka ibintu byifashe gute muri iki gihe
ego ba abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa 2020 hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera bari mwinshi bibaza kubera bijya bita confinement zocugabanuka gutembera hanyuma rero basavuka abana benshi muko siko byagenze ahubwo ibyo bari barindiriye bya bita baby boom byahindutse baby flop niko twavuga hafi ku isi yose kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake muri iki gihe
ego ni bake kandi si buraya gusa uravye nk'i Taiwan bagabanutse gusha kuri 23% mu Rusiya gushika kuri 10% na twebwe hahishe rwo mu ntango z'uyu mwaka twari gusa kuri 15% bagabanutse urumva ni hafi bose no muri Amerika
ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri confinement uruvyaro rwari guca wiyongera zoba zatewe n'iki
abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza kandi umuntu yozyumva ko bari bari iyo iki kiza kizo dushikana ahubwo na 21 ndabikifashe neza cyane ariko ngira umwaka uza bizotangura kugenda neza
ego le kanamwe twabaze Dr. Gerard Nyandwi aho mukorera mu bitaro Kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri izo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute
murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari haba mu bitaro
dukorera mu kira canke mu bindi bitaro nta gishasha uvuga ngo coba kiyongere ko kivuye kuri hita canke kuri uno mwaka muri rusange ni indwara isanzweho ihari cyane ibiriye kiretse yuko hari acari ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijyanye no kwivura kubera ko ni indwara igoye niyo tuza kuroha akanya kwivuga neza isaba uburyo bwinshi ugaca usanga rero ino haba kicapuwadasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi ugasanga ikibazo cy'amasiranse nayo nyine atameze neza abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamaze gusinzikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete haba ku mafyigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ubwabo muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigire mu bamufise nkuko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu bangana n'umuriyoni n'igice bahitanywe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni amajana na mirongo itandatu na batatu bagendana iyo ndwara ya diyabete murafite ibiharuro mu Burundi z'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo kigihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta kigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi yuko mu bushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kagufi igihe kiza kizoba cagabanutse ko dushobora gutanga icyo kigo mugabo hari ibyigwa bimwe bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa ibya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise bya vuba birerekana ko ari indwara igira iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara z'ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi ni indwara ihari hama ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice bibiri ku ijana by'abantu bari mu Burundi babagwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni ibiharuro tuvuga tutufatira ko kubera ko ntuvuga mu gisanzwe ko biri byeze n'ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro aho naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose irishyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwigira indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri agwaye indwara mugabo atazi ko ayigwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri uko kuri
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara rwanda nyakumviriza iradiyo nk'ijwi rya amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Eustache mwiriwe neza umunywanyi wa iradiyo ijwi rya amerika
mahoro
muraho Eustache muri hehe akandi kazina kawe ninde ndayikengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'undi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo icyumviro
abatumire
barakumva duga ku ijambo
ndagize akabazo katoyi
yego
ereke iyo ndwara ni indwara mbega imenyerewe cyane ukumva nibaza yuko ari ukutamenya
indwara yihe iri kuravuga
ya diabete.
Diabete go?
Hariho nusanga wa iso yetuwa muganga. Nusanga, ahoko wanda nyafati mituka tumenga, abanda nige kufata zwa mboga. Ero nagirambate yuko, nishora kubanda nyabikwega, ya nguara changezio hapa wikwega, nidwini.
Kiyo do chiza, leka Dr. Nyangwi mugire cyo mu mubwiye uyu mu nyandwi radio ijya America Eustache
arakoze cyane umunywanyi Eustache kuri iki kibazo avuze iki ni kibazo gikomeye cyane kandi kuberako hariho imyumvire itandukanye ariko ni kibazo kinini kuberako hanini nti nikiva no kubagwaye ubwabo ikibazo cy'ingwara y'isukari ni kibazo kinini cyane kiri novwa mu gifaransa kiri complex harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko bwiye kuraba abaganga banonotse ibintu abaganga bakeya ubu mu gihugu ndi batatu turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi le message generaliste nta bumenyi bukwiye baronka uravye amasaha biga kuri ibintu bitanye na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni ingwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya ingwara afite yariyo akamenya ko ari ingwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyene agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu gifaransa education therapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama akabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara z'abantu ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti ufata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara atabimenyetso byinshi umuntu aba yifise mu gata kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibaza ngo byarahetse nacyo gituma atabandanya bakurikiranwa ngo bandanye afata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe icyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu bagwayi
icyo ni ikibazo gihamba rwose tuhava tugaruka ko ariko iyi mbere yaho nagushaka mbaze na Dr. Ndayizamba nawe nyene gira icyo avuze kukuntu amagara y'abafasoni ifashe ya raporo yashikirijwe iyo dufise mu 2017 ivuga ko mu Burundi abantu bashika amajana 548 ku bantu 100,000 bafabishwe niyo ngwa bafa bariko baravyara ikibazo cuko abavyeyi bibungenze kenshi hari gihe kenshi na kenshi basa eka bita umuremyi bariko baribaruka icyo kibazo cyifashe gute mu bitaro muri mwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimo
twebwe muri tereke nyinshi zaha muri iki gihugu nkoramo ndetse ngaha mu kebura onzi n'uko ndamaze imyaka 25 kumaze kubura ababyeyi batatu benshi mugabo iyo habaye isanganya ry'ubwo haba mu gihugu cyose kandi mu ntara inata acaba komisiyo aba umugwi utawicarira icyo kibazo karaba igikino byaguye ko nige n'uyu raba ku cyo kiba kuba byerekeye mu Burundi ndabizi ko hatari ingorane kubera amamaternite si menshi atandukanye kandi hari aho usanga imiti idakwiye ni kizwi rwose mu gihugu cyose hapfa abagore 10 mu 2020
Chuti mwese mkundi radio Ijwi Amerika bigano twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mutegurwa n'imakuru twabashikirije turashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye ni Rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe chuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye kamu mubandanye umviriza bino biganiro bya radio Ijwi Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.